Iri Nesbitt Amerik. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabamukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 17 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe na Fide Niyongabo.
Turifuza ko ikibazo cy'imyigishirize, ikibazo cy'amashuri, ikibazo cy'ubucucike mu mashuri nanone giterwa n'abana benshi baba bavutse mu miryango kigabanuka kugira ngo n'abarimu babashe kuba bafite abanyeshuri bakeya babasha gukurikirana.
Uyo ni Donatira Mukabalisa, umuyobozi w'umugambwe PL ku rwego rw'igihugu mu Rwanda, ari nawe yahora ayoboye inama nshingamateka yo muri iki gihe. Avuga ibyo umugambwe w'PL uzoshiramwo ingufu ni waramuka utowe mu nama nshingamateka.
Bete kandi ifite intego yo kongera umurimo, awunavanga umurimo, gahunda yo gushyiraho amahugurwa menshi ku rubyiruko kugira ngo abantu babashe kwihangira.
Uyo nawe ni Jean d'Arc de Bonheur, umushikiranganji ajejwe ibiza no kwitaho ibibazo by'impunzi ari muri leta ku izina ry'umugambwe PSD. Bose bari mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'abashingamateka mu Rwanda. Turavuga no ku ntumwa z'umufasha w'umuhuza w'Abarundi Benjamin Mkapa zizobonana n'abanyepolitike mu gihugu cy'u Burundi, n'icyo abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi basaba abo banyepolitike. Nyamara imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Tanishaka. Waramutse Oriane, utubwire amakuru yo muri uyu mwanya.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo, nawe ndakuramukije ndamutsa namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu karere ka Afrika abantu bitwaje inkoho baraye bagize igitero murantunga. Duhera amakuru mu Buganda, umupastori igipolisi mu karere k'Ubuganda ka West Nile kamenyesha ko kimenyesha ko cahagaritse umunyesudani yepfo batatu, abanyesudani yepfo batatu bakekwa mu bwicanyi butagira izina bwagizwe ku mupastori w'Umuganda. Ivyo vyabaye mu ikambi y'impunzi ya Pagirinya mu gace k'iryo kambi kitwa Ajumina. Umuvugizi w'igipolisi yabwiye Ijwi rya Amerika ku uwo mupastori yishwe atewe amabuye izuba riva ku isoko ryo hafi yaho. Umuvugizi w'igipolisi cy'akarere cya ka West Nile, Josephine Angucha, avuga ko Pastor Bunia Margaret ayobora ishengero ryitwa Victory rikaba rikorera mu duce twa Ajumani na Moyo yishwe n'akagwi k'abandi bapastori ku isoko rya Pigirinya ya kabiri yagirizwa kuba ari umupfumu. Umuvugizi w'igipolisi Angucha avuga ko igipolisi kinegura kandi ciyemereza cyane uko kwihanira bihereye ku nsaku zidatohojwe neza. Agabisha impunzi za ku karere ko bazogira ingaruka mbi cyane ku bantu bagira bicira imanza. Ahandi naho muri Afghanistan abantu bitwaje inkoho baraye bagize igitero ku nyubakwa y'imyimenyerezo mu kigo cy'ibiro by'iperereza rya leta ya Afghanistan ku mugwa mukuru wa Kabul. Ivyo bibaye nyuma y'umunsi umwe abantu batari bake bishwe mu kindi gitero cyagizwe ku nyubakwa y'inyigisho nayo nyene iri ku mugwa mukuru. Abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu bariyitira ivyo bitero vyombi. Bahar May, umuhanuzi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu muri Afghanistan, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abihevyi aribo bagize icyo gitero caraye kibaye ejo ku munsi wa kane. Avuga ko umwe muri bo yiturikije ko bombe, abandi batatu bicwa mwitana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano. Yavuze kandi ko abajejwe umutekano batatu ba leta ya Afghanistan bahakomerekeye mu bikorwa byo kugarura umutekano, ariko ko atabasivile bahakomerekeye. Umunsi umwe mbere yaho abandi bantu 34 barishwe mu kindi gitero cya bombe yaturikijwe n'umwihevyi ku ishure rya Maud Academy. Iryo shure riri mu gace kabamwo ahanini abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiita. Cyagizwe mu gihe abanyeshuri bariko barafata ikizamini cyo kwinjira muri kaminuza. Abagwanyi b'abataliban barahakana ko atari bo bagize icyo gitero. Andi naho umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta ya Amerika Stephen Mnuchin atangaza ko Amerika yiteguriye guha igihugu cya Turkiya ibindi bihano nikitarekura umupastori w'umunyamerika Andrew Bronson afungiwe icamaso muhiriwe muri ico gihugu. Mnuchin yasohoye itangazo ryo ku munsi wa kane mu nama y'umukuru w'igihugu n'abashikiranganji yari yitabwemo kandi n'abamenyeshamakuru. Mnuchin avuga ati, twahaye ibihano bamwe mu bategetsi bagize ibiro by'umukuru w'igihugu cya Turkiya. yongeye ko ati turafise ibindi twateguye nibatamurekura mu maguru masha mu ntango z'uku kwezi ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe ikigega cha leta bwahaye ibihano umushikiranganje wa Turkiya jejwe ubutungane n'intware hagati mu gihugu kubera iryo fungwa rya Pastor Bronson umupastor amaze imyaka 20 aba muri Turkiya akaba ari umuyobozi w'ishengero riri mu gisagara kiri ku kivuko cha Izmir Turkiya iragiriza Pastor Bronson icaha cha espionage no kuvuga ugusoma rusaku rusomera iyindi leta ubu uwo mupastor akaba afungiye icamaso muhiriwe arindiriye urubanza gwiwe Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC Muri Amerika abanyeshuri bafise icifuzo cyo kwiga umwuga w'ubuganga bahawe amahigwe n'uburyo bubashoboza kuviga bongera bakongera bakaronka urupapuro rw'umutsindo. Kaminuza yo mu gisagara cya New York muri Amerika yigisha ubuganga yaraye itangaje ko abanyeshuri bafise bifuza kuzoza no muri iyo kaminuza nabo basanzwe bafise muri iki gihe bazokwiga ku buntu. Muganga Grossman murantunga umuyobozi w'ico kigo yavuze ko amadeni abanyeshuri bamaze kugira kubera amashuri yo kwiga ubuvuzi ariko atuma abantu bobaye abanyeshuri bobaye baganga bakurikirana izindi nyigisho mu yindi myuga naho azotegerezwa kwirihira inzu umunyeshuri amenyeshwa ko ahawe ubuntu bwo kutiga ariha amafaranga agera ku 55,000 by'amanyamerika yari kuba asanzwe ariha akabazo ya akozogwiga kwa gusa amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze Oriane ku makuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuhahere mu Burundi aho kuri uyu munsi wa gatanu intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi Benjamin Mkapa zibonana n'abanyepolitike mu gihugu cy'u Burundi mu mugambwe sa wanya Frodebu bavuga ko bataratumirwa naho bemeza ko inzira y'ibiganiro ariyo muti ku ngorane zihanze igihugu cy'u Burundi muri leta bemeza ko ibiganiro byarangiye hasigaye gusa urupapuro rw'inzira ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Zimana
Nkuko inkuru ziva muri bamwe mu banyepolitike zivyemeza intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi zizobonana n'abanyepolitike batandukanye kuri uyu wa gatanu mu gihugu cy'u Burundi naho bataramenyeshwa ibizokwigwa bavuga ko izo ntumwa zizoba zije kubaza ingene ibiganiro kubegwa n'amatata ari mu Burundi vyobandanya kugira habone kumwumvikano hagati y'abanyepolitike mu mugambwe sa wanya Frodebu utavuga rumwe na leta bemeza ko izo nkuru bazumva ku bandi kuko bobo bataratumirwa Leon Siyongenda kumana icegera cy'urongoye sawanya Frodebu avuga ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene izotorerwa umuti ingorane n'amatata ari mu gihugu cy'u Burundi
ari n'igitangaje ahandiko nakubwira uko byavyumva nabandi twebwe bigeze badutumira nkuko mukayanza batari badutumiye bagiye kwiga federute twarinda gukoresha ingufu kugira badutumire n'ubu ntugire ngo twaratumiye turamenya ibyari byo rero anda kubwira uko sinzi ko tuzaza no kubonana ikaniro umugambwe sa wanya Frodebu ntitubyanga niyo nzira y'umugambwe sa wanya Frodebu ni nayo nzira iri mu masezerano y'Arusha burya ni narijya bwirizwa shingiro ryo mwaka 2005 niko byubatse byubakiye ku biganiro ahantu hose azo biganiro batugiye ko tuzoterera bagahindu dushaka abantu bazoza baratujuragiza batusamara
uyo ari mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe na leta sa wanya Frodebu Adashimi ngene ibindi biganiro byagiye biraba avuga ko uyu mugambwe hamwe wotumirwa wobanza kubaza intambwe ibiganiro bigeze ko kuko hari vyari kuganirwa ko vyarangiye
nuko batubwira aho bigeze kuko twebwe tudushora kumenya aho bigeze turavye aho twari tugejeje mu mpera z'umwaka 2017 tukaraba n'ibyakurikiye ngaha akavugwa igibwirwa shingiro rishashe akavugwa by'urupapuro rw'inzira tituzi abo ikibazanye aho bahagaze abantu tubabaze aho bahagaze bo twari tugeze n'ibiharu kugira ntibabandanye nabo nyina dusheshe umwanya
muri leta y'u Burundi hose uko babibona Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko ibiganiro byarangiye akavuga ko atamuntu n'umwe yosubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi
abarundi twitegura ivyacu hanyuma uyashaka kuganira tukamwereka ivyo twateguye nitwoja kuganira n'ushaka wese n'igihashakiye ko tutiganira ivyacu umuhuza twaremeye ko ari umuhuza w'abarundi n'umuhuza w'abarundi bashaka kubaka si umuhuza w'abarundi bashaka gusambuka kugira twubake rero tuzobereka baze barabe hanyuma tuganire tuvise bwizo shingiro tutsahugendera ko uno munsi nta muntu numwe yitwa Mukapa yitwa Nasiozine yitwa umwe bwa Afrika bushobora gusubiza inyuma ingingo abarundi bafashe
abajeje ku ntumwa z'umufasha w'umuhuza zigiye kubona n'abanyepolitiki icegera cambere cy'umukuru w'igihugu aremera ko leta itobora buza ubushaka guterera mu bijanye n'amahoro naho yemeza ko wasigaye gusubijanye n'urupapuro rw'inzira y'amatora ya 2020
nta ntumwa nime tutakira nibaze baraba amahoro barangiye tukutabikora hanyuma mbere baronge ningene biga baze kubyana abandi ngene bataha twebwe nta kigana na kimwe tutitaba twame tubyitaba kirisi dufite umwanya none baganira bose baganira ibya manda ya gatatu numva tubona batatari kurota basi baganira yuko ibwizwa shingiro ibyo byararangiye uno munsi mbega twoshikira amatora yubahiriza demokrasi gute inzira twocamwo niyi vyogenda gute sigara popo rwinzi nabindi bisigaye
bamwe mu migambwe itavuga rumwe na leta bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko atabutumire bararonka ariko bakizera ko bazotumirwa kuko inkuru bafise zemeza ko iyo bibonane zoba ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ibiganiro bibera inyuma y'igihugu cy'u Burundi bikaba byaheruka ku wa 27 ukwezi kwa 11 gushika ku wa 8 ukwezi kwa 12 2017 iharusha mu gihugu cya Tanzania ibiganiro bititabwe n'abanyepolitike bahunze igihugu cy'u Burundi bahurikiye mu runani rutavuga rumwe na leta Senared ivyo biganiro bibera hanze y'igihugu bikaba byaciye biba birahagaze kuko leta y'u Burundi yashikirije abajejwe gutunganya ivyo biganiro kwidashobora kuvyitaba mu gihe mu gihugu hari kwategurwa amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
mu Burundi kandi mu gihe ibiganiro bihuza abanyepolitike bahunze n'abari mu gihugu bibandanya kugenda bicumbagira abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi basaba abo banyepolitike gufata inzira y'ibiganiro bifadika abo banyagihugu basaba leta n'ibiro vy'umuhuza gukora ibishoboka vyose bigahuza impande zose zirabwa n'ibibazo vy'u Burundi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana niyo nkuru adufitiye
Abanyagihugu bo mu ntara ya Karuzi bemeza ko inzira y'ibiganiro ariyo yari ikwiye kwisungwa kugira ngo baboneke amahoro arama mu Burundi abanyagihugu basaba impande zose guhurira mu biganiro bafashijwe n'umuhuza baheze bicara ibibazo bibatandukanya bamona rero no kubitorera umuti urama aba ni bamwe muri abo banyagihugu kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
urabikenewe bamaze gutuma ko no kwitaba bakavyumviriza bamwe babateye akamu ku byiza bo kwitaba bakaza bakumviriza ibivugwa
none bobozwa niki kuvyitaba kandi abantu mukugira bumvikane bahurira ku mugozi umwe
abo batavyitaba niyo badakunda igihugu rero ntuco vyumva
abanyepolitike hanini ivyabo twebwe ntidushaka kubitahura oya nshaka kubitahura mu gihe bibandanya bimeze uko je nibaza yuko ntibabimeze neza cyane ntibabimeze neza
we nibaza ko bose bahurira ku mugozi bose nyira ku mugozi umwe kuko imana yabaremye ari imwe bagaheza bakaja hamwe bakaraba ingene ibintu byogenda bakabitorera umuti
nibaza yuko bose bovyitaba hamba ibintu bikagenda neza kuko maze yumaze kwitaba ibintu be nibyo ugira yakajambo kuyeyo niho rero ushobora kushika uvuga uti jewe nabonye iki cyangwa sinabonye iki kizaje numva ko kwitaba bose
jewe ku ruhande rwa jewe ico niyumvira ico gituma bamwe batavyitaba turafise nk'indongozi hana hamwe hatari indongozi mu gacu usanga na nyandongozi dufatishe ivyerekeranye n'ibikorwa bajejwe bwanje ico mbona menga hokangurirwa abo batware mbona ikanguro ryo bakubatware
icyo ndavyibaza ko nuko mbona ko abavyitaba ariho bakeneye ko amahoro yoboneka abo bandi batavyitaba nabo nabashaka ko tuguma mu muri buruguvuru igihugu kidatumbera mu bikorwa cyari gishaka giterambere bigatuma iterambere ritera risubira inyuma
je navyibaza ko nuko usanga hariho bamwe muri bo bavuze imitayi barondera bagaca batinya rero kuza mu gihugu cy'u Burundi ico ni cambere bivako ica kabiri nuko ngira ngo ebahantu hari ico bazasanga badahuriza ko naca cyane mu bizi by'amabwirizwa shingiro nivyo badahuriza ko kane
abo banyagihugu bo mu makomine atandukanye b'intara ya Karusi hagati mu Burundi barafite ico basaba banabariya kugira ngo Burundi bushobore gutsimbataramwe amahoro ataukumiriwe
kugira ngo bitore umuti urama nuko bashira imbere iyo nzira y'ibiganiro nye
bwanje ico mbona menga hokangurirwa abo batware mbona ikanguro ryo bakubatware
kubwanje kugira ngo bitore umuti urama nuko kwanza uhanza kagura ijya mitayi barondera hamare bakita bidegembye aba boje waza kandi bagaca bayagabumvika
je wico nibaza no kwibaza yuko bose boje inama bakaheza bakaraba ico boshi bo shikiriza
yabo jamukuri bakita kubganje kugira ngo bitore ku muturama niyumvira yuko abantu uwari wewe sari nkamwe yoba yagiye kumviriza ibyo bintu ko yoshika babwira bose ati nimuze muragenda mumvirize ko ibintu biko biragenda
icyo kokorwa nuko leta kwikora kumuhuza akaraba icyo yofasha kugira ngo iyo migwi yose ihurize hamwe
abanyagihugu bashikiriza ivyo mu gihe ibiganiro bihuza abanyepolitike batavuga rumwe biguma bicumbagira aho no munsi hitabura uruhande ejo hagasiba ruriya ikarusi hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bwije rya Amerika
banywanyi bije rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC naho mu Rwanda umugambwe uharanira demokarasi no kubaho neza kw'abanyagihugu PSD ejo ku munsi wa kane ibikorwa byawo byo kwamamaza abashaka kuhagararira mu nama nshinga mateka byabereye mu gisagara cya Muhanga mu ntara y'umumanuko bw'u Rwanda umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire ubusa irakwirikiranye ibyo bikorwa
ubutabera ubwisungane amajyambere inyungu ikumika Rubyiruko haye ubutabera ubwisungane amajyambere inumwe itumika kurwanya ibiza oye
turi mu mujyi wa Muhanga hahoze hitwa muri perefegitura ya Gitarama ubu ni muri kamwe mu turere tugize intara y'Amajyepfo kuri uyu wa kane nibwo ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD mu mpine ryaryiye mamarije Muhanga kimwe n'andi mashyaka ne ashaka intebe mu nteko ishinga amategeko ishyaka PSD naryo riri muri uwo murongo Mu migabo n'imigambi PSD rishyize imbere ryamamaza abakandida depite baryo ku isonga ryabwiye batuye Muhanga ko rizashyira imbere ingingo yo guhangira imirimo urubyiruko kugeza ubu mu Rwanda riri ku mubare munini uhangayikishijwe no kubona icyo gukora Ibi biragarukwaho na Madame Jeanne d'Arc de Bonheur ministre w'ibiza no kwita ku bibazo by'impunzi uri muri guverinoma kw'iturufu y'ishyaka PSD ndetse na bwana Jean Chrysostome Ngabitsinze umunyamabanga mukuru w'ishyaka PSD
Intego yo kongera umurimo nawunavanga umurimo gahunda yo gushyiraho amahugurwa menshi ku rubyiruko kugira ngo abantu babashe kwihangira zasize zikagera ahantu hose ari amashuri y'imyuga agera henshi kandi no kwimenyereza umurimo bikongerwamo imbaraga kugira ngo urubyiruko ruhabwe mahirwe urubyiruko murabyumva
Turifuza ko imyuga igira agaciro gakomeye mu iterambere ry'igihugu cyacu. Niyo mbona buzana urubyiruko rugomba gutekereza ko ejo hazaza ari ahanyu ugatora PSD, ukiga, ukigishwa, ukiga imyuga, ukora kuri igihugu.
Ikindi cy'akare haranira demokarasi n'imibereho myiza PSD ryibanzeho mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda mu kwamamaza urutonde rw'abadepite baryo nuko uzaharanira kugira ubuhinzi n'ubworozi biteye imbere. Muri rusange ibyo rishyize imbere si bishya. Rirashimangiraho ko ibisanzweho nabyo byari bimeze neza ariko nanone kugira ibyisumbuyeho ngo byabakarusho bamwe mu baturage bari muri mitingi y'irishyaka babwiye Ijwi rya Amerika ko hari ibindi bibazo byagombye kwibandwaho abadepite bazatorwa muri manda itaha bakazabikoraho ubuvugizi birimo ibyo kubona ibyangombwa byo kubaka mu buryo bworoshye no kugabanya imisoro y'ubukode bw'ubutaka
rubanda rwo hasi habira bamagana kubaka ikiraro kubaka toilette ibintu nk'ibyo ngibyo bikaba byemewe nta kibazo umuturage akagira ubuzima bwiza kuburyo nta muturage wa mugana ugomba kurarana n'inka ibintu nk'ibyo
ngo umuntu usenyukiwe agasana
ubundi se ntibikorwa
araho usanga batatubemerera ko dusana kandi bakatubwira ngo yiberema kandi batakwereka kandi ugana
mwumva badepite babikora iki
gusora ntago ari bibi ariko umuntu yakagombye gusorera wenda tuvuge nk'ayo mazasuka kodeshwa ibintu nk'ibyo ngibyo umuturage se
kwikorera icyatanu wenda tuvuga nk'ubuyede arayakura he nibamaze kugura mu biro by'ibishyimbo bibiri akagira gute na menevare y'abana kugira ngo abibone ni ikibazo agiye no gusora urumva ni ibintu bireze cyane ntago ni ibintu birebire gusorera ubutaka birebire cyane ni ibintu biragora abantu cyane biragora abaturage
icyo mukumva badafite babikora iki
twumva bakagombye nabo kutuvugira araho umusoro kwiyebwa ntabwo twakwanga ikintu bita umusoro ariko hari nabo tareba twakagombye kubona natwe ubwacu mu giturage tuba tubareba urasoresha runaka natwe tuzi yuko asaba ibishunga uramusoresha yakure
ICRPSD ravuga ko igihe ryatorwa ku bwiganze rya ntaki kibazo kigihangayikishije cyo kuboneza urubyaro riravuga ko rikurikije uko ibintu bihagaze bitarano guko bikwiye imibare igaragaza ko abanyarwanda biyongera kuri kabiri n'ibice bitandatu ku ijana buri mwaka kandi abavuka buri mwaka bashobora gutura akarere kamwe mu turere 30 tugize u Rwanda ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza PSD rimaze imyaka 27 rishinzwe kugeza ubu rirafatwa nk'ishyaka rigwa mu ntege ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi naryo rifatwa nka moteri ya guverinoma mu yindi ndorerwamo nk'ishyaka rya kabiri muri guverinoma kugeraho PSD yiyamamarije no kugeraho FPR yiyamamarije ntibigoye guhita ubona ikinyuranyo gikomeye nkaho PSD yiyamamarije Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda urebye bari bambaye umwambaro w'ishyaka bose ukabita barwana shyaka abasigaye ukabara ko batari muri uwo murongo ntibarengaga ijana mu mwaka ushize wa 2017 mu matora y'umukuru w'igihugu ishyaka PSD ririmo yaje ku isonga mu guhitamo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame kimwe n'andi mashyakiri naryo ryavugaga ko risanga nta wundi mukandida washoboraga gutegeka u Rwanda uretse wa FPR Inkotanyi rimaze imyaka 24 ku butegetsi akabagira ubusa ijwi rya Amerika imuhanga mu majyepfo y'u Rwanda
muri icyo gihe umugambwe uharanira ukwishyira no kwizana kwa muntu PL wiyamamarije mu karere ka Musanze mu bumanuko bw'u Rwanda aho wemereye abanyagihugu ko uzoshira inguvu ku kibazo cyo kurangiza imbyaro kuko basanga ari ikibazo gikomereye u Rwanda ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi
mu karere ka Musanze PL yiyamamaje mu murenge wa Busogo mu isoko rya Byangabo muri ako karere PL yari kumwe n'abakandida yashyize ku rutonde rwayo n'abandi bayoboke ba PL baje baturutse mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Busogo abaturage baje kumva imigabo n'imigambi ya PL ni bari benshi cyane umuyobozi wa PL ku rwego rw'igihugu Madame Donatira Mukabarisa ana wo yoboraga inteko ishinga amategeko cyuye igihe yagarutse kubyo PL izashyiramo ingufu mu gihe yabitowe
iyo ufite abana benshi biragora kugira ngo uzabarere neza ubahe indyo yuzuye ubashe kubishyurira amashuri niyo mpamvu rero twumva ko abantu bagomba kwiyongera ariko bijyanye n'ubwiyongere bw'ubukungu bw'igihugu cyacu ariko kandi nanone iyo biyongereye cyane bishobora kuba n'intambamyi ku gutera imbere k'ubukungu bihereye no gutera imbere k'umuryango kuko umuryango ufite abana 10 ntabwo ashobora kubitaho ufite abana 3 cyane cyane iyo bigeze mu mashuri kandi turifuza ko ikibazo cy'imyigishirize ikibazo cy'amashuri ikibazo cy'ubucucike mu mashuri nanone giterwa n'abana benshi baba bavutse mu miryango kigabanuka kugira ngo n'abarimu babashe kuba bafite abanyeshuri bakeya babasha gukurikirana
akarere ka Musanze kaza mu turere twa mbere dutuwe cyane ndetse turangwamo no kugira ubutaka buto ako karere ni kamwe gafite ababyeyi babyara abana benshi ku buryo ababyeyi batakibasha guha abana babo aho bakubaka urubyiruko rwavuganye n'ijwi rya Amerika rwagaragaje ko kubera ubuto bw'amasambu y'ababyeyi abana nta kintu bagihabwa
oya nta minani kibaho umunani umubyeyi abitanga abishaka
sinza ahubwo no gufata uzapfa kuko ntako duhagaze
kandi muzehe se ntabwo ateganya kuzagwa ku gasambu
oya nta bindi byiringiro mfite
ese ababyeyi ntibakibaha iminani
iminani si imirimo ivehe nta masambu agihabwa
abana nyine ni ukumwigisha ukabasezera akajya mu myuga akajya gukora akazi ko gutanga nka za mitiyu akajya gukora mu cyayi
ngomba kumwigisha yamara gukura atakwiga kipa agasiriza akishakira
ugahita umusezerera
nuko rwose ntakunda
ufite amaboko ku gasambu se ugabanyeho
nanjye ntako mfite
kimwe no mu tundi duce tunyuranye aho abakandida bagiye banyura biyamamaza abaturage bagenda babagaragariza icyo bumva uwo batora yabagezaho umurenge wa Busogo bongeye gusaba abazatorwa kubaba hafi ndetse no kureba ikibazo cy'ubukode bw'ubutaka bavuga ko kitaboroheye
akaza kiyamamaza akavuga ati njyewe uyu musozi wa Karuriza ndawuhereza umuriro yamara gutogwa akagenda akaryama
hano ubu bya
usanga umuntu mwifuza ko yagira n'uwabakorera iki
ubundi ikintu kibangamiye umuntu nje ikintu mbona kibangamye cyane eh imisoro y'ubutaka irabangamye nayo kuko iyo umuntu yarafite ubutaka bwe bikaza kuba ngombwa ko wenda abukurwaho wenda bugaharigwa leta ibyo ngibyo nabyo ni ibintu ayarakwiye gutunga umuntu cyangwa yahinga ubwo butaka aragenda nyine agasore ubwo butaka aribwo abantu benshi bagenda bimuka ukabona ubutaka burabananiye nimba nari ntuye hano igihe cyo ubushobozi bwo kuhatura bwananira bitewe n'imisoro hava haja handi kure hakaza abashoboye kuzasorera bafite ubushobozi bushoboye
peri garagaza ku kibazo cy'ubukode bw'ubutaka kidakomeye nk'uko abaturage bacyumva ko ahubwo abaturage bakeneye gusobanurirwa neza iby'iri tegeko
ariko noneho muri iri tegeko twavanyemo ikintu cyo gusoresha ngo ubundi babasoreshaga amafaranga menshi niba ufite hektare ebyiri zo guturamo zanditse ko ari zo guturamo undi afite hektare ebyiri zanditse ko ari zo guhingamo uhinga ntasoreshwa ariko wa wundi byanditse ko abutuyemo ari ubwo guturamo agasora kandi agasora amafaranga menshi kandi mu by'ukuri ahinga atari ahantu avuga ngo naho gutura ubu rero hari ingingo ivuga ngo igihe cyose leta itari yaviabiliza gushyiremo ibikorwa remezo ni ukuvuga amazi ni ukuvuga amashanyarazi ni ukuvuga imihanda ntabwo bazajya bamusoresha ubwumva ko ari itegeko ryakemuye ikibazo kimwe abaturage bari bafite
peri n'ishyaka rimaze igihe mu Rwanda kuko ryashinzwe mu 1991 muri manda icyuye igihe ryari rifite abadepite 8 ndetse ari naryo ryari riyoboye inteko ishinga amategeko Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru
mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.